dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internet ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne. Mu kiganiro dusangije ijambo cy'uyu munsi tugiye kuvuga ku matora yabaye mu gihugu cya Senegal ku munsi wa Mungu uheze. Abatumire ni Denis Nyankurubike, umurundi amaze imyaka irenga 20 aba mu gihugu cya Senegal, aho asanzwe ari umuyobozi w'isosiyete igenga. Turi kumwe kandi na ambasaderi Gamaliel Ndaruzanie, yigeze kuba umushikiranganji ajejwe indero mu Burundi. Ambasaderi Gamaliel Ndaruzanie na Denis Nyankurubike, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi rya Amerika. Nashaka cyane cyane tuvugane kuri ayo matora ya kataraboneka yabaye muri Senegal, matora yabaye ku munsi wa Mungu agaha insinzi umunyapolitike heruka kuva mu ibohero Basiru Diomaye Faye, yaronse amajwi 58% n'ibice 28%, akaba rero ari amatora yakurikiranywe n'abantu benshi. Inyuma yaho habereye uruhagarara rwa politiki, abantu ariko baribaza ko muri Senegal naho ari demokrasi ikomeye hagiye kuba nko mu bindi bihugu byo muri Afrika uko siko vyagenze. Amakuru ari kwarashikiriza nuko muri ivyo biharuro bitangwa na igihugu ca Senegal bigiye kwemezwa mbere y'itariki 2 z'ukwezi kwa kane. Ukuntu vyifashe rero n'ibintu bisa n'ivyanezeje abatari bake. Nashaka ubwa mbere na mbere umushikiranganji Denis Nyankurubike hari aho i Dakar mu Senegal, mutubwire ukuntu ibintu vyifashe gushika.
Murakoze kubaha, murakoze kuri ijambo. Nashaka mbozi kigali kaje kugira ngo ndamuke nyakubahwa ambasaderi. Murakoze cyane.
Amahoro neza
mubwire. Komera. Nikiza. Amatora yabaye itariki 19/03. Itariki 19/02 ni kuri Kapele. Ni natanga rezita kubizwa. Fama konse konstitusionel yayindi kuri shtatu bishika mata bishika ejo amini kugira ngo abagiye arekuru bagiye arekuru nta rukundo n'ibyo bihaba ni kuba yuko abakandida bo se baremeze amatora uko byagenze.
Murakoze Denis Nyankurubike, ambasaderi Gabriel Ndaruzanie, murakurikirana amatora mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika. Muraza ukuntu kenshi na kenshi hama hari impari kubona ayo matora yo muri Senegal agenda neza uko yagenze, akaba yabaye inyuma yuko harabaye ibintu bimeze nk'uruhagarara byabivuye kwigizwa ku ngingo gushaka kwigiza inyuma amatora. Ayo matora mwebwe muyabona gute, mwayabonye gute?
Murakoze cyane gose. Nibaza yuko nugukeza Senegal kuna kungingwa raishi seko ikagumizaho kubitikanya kubutegetsi bakurikiza amategeko bihaye kuva kera l'alternance politique au pouvoir, yuko bashubije intahe kugendera ku mategeko biyemeje. Umwe ntage uno munsi dashindahindiye muzondora kwibi ni ukuvuga yuko Senegal nukuri abayakarero kuva itangwa independence bagiye barabitikanya ku butegetsi biri clair byari byaduteye ubwoba birya byabaye imbere y'amatora. Ariko jewe nibaza ko nokeza umukuru w'igihugu yahoraho yari sitora rikaba ku mugaragaro uwatowe akamwemeza ubwa mbere hamwe n'abandi. Ivyo rero nibaza yuko bituma muri Senegal abantu bizigira iyo ntwaro, bakizigira ko no mu minsi izoza n'uwaje azokurikiza amategeko nk'ayo bakurikije. Nuko twivugira twese hose nukuri jewe nokeza igihugu cya Senegal n'umukuru wacu mushasha n'uwahoraho yategereye yuko yokurikiza kubishikanya ku butegetsi.
Si ubwa mbere umugambwe uri ku butegetsi utsindwa, ariko bubaye ubwa mbere umuntu avuye mu ibohero ashobora kuza kampanye yatanguye agatsinda amatora. Ibyo bintu mubiha insiguro nk'ambasaderi Gamaliel Ndaruzana?
Ni ukuvuga yuko iyo ntwaro ishingiye ku mategeko kusangwa yahora mu munyororo akaba atatiye urubanza rumubuza gutorwa, hari n'abatorwa bakiri mu munyororo. Ibyo rero ni ukuvuga yuko Senegal yemeza amategeko y'itora ikayakurikiza itaravye nkunzi kumbe cyamujanye mu munyoro na kunzi bagasanga n'icyo mugumiza kandi yatowe izo nibaza ko ari byiza cyane gose na karorero yuko igihe umuntu arenganijwe ahantu amatora ashobora kumurenganura kandi rero umukozi wari yamufunze atabyemeza ko uwo muntu ari wakurikiye batowe naho nyine ningendo nziza ya Senegal abandi bakwiye gukurikiza
mu kiganiro hede ni nyankuru wiki abanyasenegal bavuga kwiki ego nibo niko nibo batoye ariko kubona umushya ntahe Basiru Diomaye Faye ava mwibohero akaronka amajwi angana kurya 58 n'ibice 28 ku ijana akarusha abanyapolitike bari basanzwe abanyasenegal bavuga kwiki
nako ikindi jambo abakina bare bijaba tangazo kubera yuko mugenera ba ibyumba yaba imbere ko matora haba iyo mugenera abana n'ibyo bakora abana n'ibyo kumena na karenga niko ariko tagiye ku yerekeye ibyo mushinga ndaye je mari pare na isman sangwar ni bari mu buto abana n'ibyo bakora n'ibyo kumena na karenga ari mu sana gari hari santi mayihari santi mayihari santi ma ikindi nenga bahariho akarenganyo aba yeje kubaza ba dikosora ka karenda ama telas na kicira ni nako cyane kundi abyo kuna ablaya bahere kandi kugeci ndako cyane kundi ablaya bahere kandi kugeci na matisawe ni nako na kicira kundi matisawe kandi hehe kandi ahere kandi kugeci na demai pai bari mahere kandi yose aba umukuru yeje shofta atanga kandi kandi aje kitele kone wa tinda matora yamaze gukenera ubutabire n'ikenera 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 ikabona ujyaye kutegeka afashe telefone bwa mbere baje kugira amatora na resulta ko yari atarasoka ikabona afashe telefone ya telefone ya sinda matora icyo igihe ni igitabo ya kitu icyo kintu cyangwa ni cyo gituma kubona matita yakira mu biro iwe jumai sai yaragize iminsi mu gasho akamwakira akamukeza n'imbone karimo yuko ambasaderi yakoreye ni kumuserisita karen kuko iyo biri n'imbone karimo yakira kandi nibaza yuko Senegal ifite umuco w'amatora kuva mu gihumbi n'amajana umunani muri Senegal bamwe batora kandi ibyo kuyabona abanyagihugu bigenga amatora yegereje cyangwa iyo hageze gutora urabona ko hariyo imbero abantu batora muri pase n'intangere ntawe ugikina n'ibindi ingorane zihaba bari kubaratora muri pase n'intangere kabisa byabaye
wewe uri mu Senegal mushika na Eden nyankuru bike mutubwire ibintu ashora kwerashikije abanyagihugu abanya Senegal bakaca bamwizera mu kanya gato n'inkibi
bo ikindi Jomai Faye n'umugambi we bashikira ko ndabonye bashaguhindura ya system n'ubwo ingendo ya politiki yamwe haba kudakera isano kumenga itegeko n'abazungu hanze ndi bakisha kwa Senegal bashaka ko ubutegetsi bidashinda bifata ingendo bigiye mu mwanya w'igihugu ijana ku ijana nicyo gituma mujye kugeraba mu minsi ya mbere y'iyo muguma y'iyo mugi warombe ubutegetsi efekitivu bavuga bati Senegal kwikukira gushitse ni kuvuga yuko gusabikanya itunga ry'igihugu kuko basanze n'uko bimenga umenga itunga ry'igihugu rirasohoka rikiri kwemera n'indi kwemera abanyagihugu bakaba ntibirije kubabi tugira kujya kwa abanyagihugu
Ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye mu matora atari make muri Afurika umugambi uri kubutegetsi cyane umukuru w'igihugu ahari iyo kingo cyo kitarangira amajwi atangazwa abayegereye 80% ku ijana ariko aya majwi muri Senegal asa n'ayatandukanye cyane rwose n'ibiba mu bindi bihugu byo muri Afurika ibyo byo mu biha insiguro
Iyo ni ya siguro ya bivuge muri France tradition democratique du Senegal. Nukuvuga yuko uyu muntu naho yari mu munyororo ntiyaje ku izina ryiwe. Yaserukiye umugambwe aba Senegal bazi. Yarungitse n'umugambwe bazi. Nukuvuga rero bamwizigiye bonge abizigirize imvugo y'umugambwe wa murungitse hanyuma aratorwa atowe cyo twashimira rero abandi bose. Bakabaremerwa atowe nk'uko amategeko abivuga nk'uko amategeko abitegekanya icyo rero ni gitangaza muri no minsi henshi bigora akaba gutembagaza ubutegetsi gusumba uko kuraba ingene bakoresha amategeko bari bariyemeje. Ibyo rero n'ukuri kubishima, naye handi ko yari mu munyororo birashika ko umuntu wo mu munyororo, ariko nta kirego cyabuze ko atorwa cyariho. Ntibitwaje ko ari mu munyororo kubera ikintu kitari cyamukunze, mugabo bitwaje yuko atategeko rimubuza gutorwa ririho. Ibyo rero yatorwa nk'abandi abaperezida, perezida yahoraho aramwakira bahana amasho. N'ukuri bagize neza imbere y'uko
ushatse Senegal. Deni Nyankuru wiki nkuko ambasaderi yabivuze, murashaka kutubwira amajambo make ikintu cyari cyamufunze, ikintu cyari cyatumye bapfunga Bassirou Diomaye Faye wewe uri muri Senegal hari icyo muwizi ko?
Murakoze ku mijambo. Diomaye Faye yatunze agira ibintu cyari gihinzwe muri Senegal. Icyo cyo ujya mu Rwanda yari mugangari kutegeka uta utamutse washaka kutumiza mpredezara mpredezi yagiza umudangu umudangu maitai yagiza mpredezara mpredezi kwa ashanga kujimigira kutumiza kwa dashaka manda ya gata habari mjimu kwa hiyo 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 alaji kwa hiyo mjimu kwa hiyo kumenga na karenga hii inachidi tuma amatora hii mjimu mjimu kwa hiyo mjimu kwa hiyo ata hiyo mjimu kwa hiyo mjimu kwa hiyo mjimu kwa hiyo independent election nigerero mugambe ya campagne yimwe amugatsinda 54.2% so exceptional nigerero ko uyu mugambe ari mukina wa gihugu gashe naho jumaye fayele mu gashe ari mukina wa senegal naje tuma bantu kugishi
Ambassador Gamaliel ndaruzaniye hari ingende canke umuco twabonye misi no mu myaka iheze aho umukuru w'igihugu nko muri Afrika kenshi na kenshi ashaka gusubirwa n'umuntu w'umuryango wiwe, umuhungu wiwe canke inshuti yiwe, byaraye muri Gabon, byaraye muri Chad, ikintu kimeze nka karoriro mubona ko ico gihugu ca Senegal kitafashe iyo nzira, ikintu mubona kimeze nk'inyigisho canke umuti w'ico kibazo ni nkuyuwe
intwaro zose haba muri Afrika na handi za marisi ibwirizwa shingiro yemezwe n'abanyagihugu n'ingene babisikanya ku butegetsi. Kibazo nuko utowe n'iyo bwirizwa shingiro ageze nk'iringo kigera ku mbora kabana ashobora gutorwa agomba guhindura ukwiwe atari uko abanyagihugu bari baravyemeje. Ibyo niryo kosha rya demokrasi dufite henshi. Ibwirizwa shingiro si ry'umukuru y'igihugu yaje, ni ryatoje umukuru w'igihugu nka mu bandi bose. Manda yiwe iheze rero agomba gutarihindura ngo agiriryiwe. Iryo rero ni ibara ry'uwo mutegetsi aba agomba gutembagaza ibwirizwa ryemejwe n'abanyagihugu kugira batorwe ashaka. Iyo siyo demokrasi. Demokrasi ni uko abanyagihugu bamana intwaro bemeje mu ibirwa shingiro ryabo rigakoreshwa uko ryanditse, mugabo ntirikoreshwe ngo bagire nkunzi cyangwa ngo rihindurwe kuko bagomba kubyemeza kuri naka. Demokrasi rero niyo yananiye kuvuga mu Kirundi la constance de la constitution, biyemeje mu gutora bakayikurikiza bakurikiza amategeko gusa ntibakurikize uko umutegetsi yariho abishaka.
Bakabandanya inzira ya demokrasi,
inzira ya demokrasi
no kubahiriza ibyo
abanyagihugu kandi yatowe n'abanyagihugu kuko mwamwaravyemeje mu ibyo ashije ndimuri hize kuko muje gutoka. Icyo ni cyo rero Senegal yatubereye akarorero muri iyi myaka rigoye henshi muri Afrika nanke n'ahandi mbere na birumvikana, ariko Senegal yabaye modele muri demokrasi muri
Afrika. Kiri kuri mwebwe ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye, murabona ko Senegal ishobora kuba model no kuri ivyo bihugu byinshi bitari bike vyo muri Afrika yo mu rengero, aho twabonye imisi heze ubutegetsi buhinduka ruko habaye za kudeta mwibaza ko ivyabaye muri Senegal bishobora kugira ingaruka nziza muri ivyo bihugu.
Ubu rero dukuye kuri Senegal ikudeta araho ziba kubera nyene ko kumbura bahoraho batagombye gukurikiza aya mateko yari yaremejwe hakabarira abanka agira kudeta. Ko rero n'ikintu bigoye kuvuga ni kuraba icyatumye abo bantu bagira kudeta uwariho yari yakibujije. Nikumbure rimwe wambwira ko muri Afurika abantu bagomba guca bahindura amategeko gutoza uwabo cyangwa uwabo bashaka bidaciye muri aya mategeko bemeranije. Aho rero hari abikibazo akaba kudeta ni violation de la démocratie mugabo iyo habaye violation de la constitution naho nyene aho byumvikanye ivyo rero ntikuvuga ngo uno nyene hari habaye iki hari habuze iki muri demokrasi yaho hari habuze iki mu kwemeza ibyiza shingiro ry'abanyagihugu Tendu sanga muhungu mugaba goma utoze muhungu wiwe ibyo ntibijya mu bwiza jengiro ibyo byo byatuma haba
kwidetse kuri mwebwe nyene imyaka yiwe yoyo muvuga ku iki imyaka 44 ari mu batetsi bake cyane gose muri Afrika afite iyo myaka murazi ko benshi yageze mu zabukuru
yatowe kubera amabanga babonye yakoze mu mugambwe cyangwa imvuye ahora akora n'ahandi imyaka 40 byani wageze nyene gutegeka hari nabatwaye cyane nka 33 gusa cyangwa imikeyi imyaka rero siyo ironegwa ko ni jambo uwo muntu afite niba si jambo ritumbereye kumbure rizora mu minsi myinshi asubire kwemeza demokrasi yamushizeho n'ahandi imyaka na 2026 aratwara cyangwa 2028
mushye ntade ni nyankuru bike kuri igihugu agiye gutwara Senegal Basiru Diomaye Faye yaratangaje ko agiye kwitandukanya na politiki zahahora muduhe insiguro.
Murakoze kuba ibyo muganga patiye itangira mu kibugo cyabo bavuga bati ubu tugiye kugira ingendo nshasha. Ingendo nshasha ni ukuvuga gutwara intwaro by'ukuri by'abanyagihugu. Kuko nibagiye yuko ibya Diomaye Faye na Perezida Ousmane Sonko mukuru mugambi bombi babinga na inspector d'exemple ni ukuvuga yuko ibintu bagitunga by'ibihugu babizi babizi byose babaye mu gihugu byose byose uko itunga by'ibihugu byahora binyaraga babizi byose nicyo gituma rero bavuze bati batangiye kuvuga bakaba ati twabonye itagenda neza nibi barayivuga abanyagi barabyumva barabona ko ari ibintu biboneka bati iyo ngendo rero yakomeje kutujya kuyihindura abanyagihugu bose baragenda kama iki nacyo nashaka kuvuga kubera nashaka kunganya ambasaderi gatoya kuko Diomaye Faye usanga bavuga bati aracyari muto kunyura ngo atware aracyari muto bavuga yuko yaronse ubutegetsi urakujya abwiga iterambere ni ukuvuga yuko igihe bafata amategeko abuza Ousmane Sonko mukuru wa patekwa k'umukuru w'igihugu patike cy'itanga cya mukandida ufite kama rero Diomaye Faye kina iki yari yitegetse kuyigira yagiye kumva ko azi uwo mukuru w'igihugu ari uko kandidatire ya Ousmane Sonko ibaye invalide Ousmane Sonko rero acacagura Diomaye Faye kugira ngo abe umukandida wa plan B nicyo gituma rero nuko Diomaye Faye yagiye ku butegetsi kandi ntabyo yari yiteguye nibyo yigeze avuga ati bonje sere gutegambira repubulika y'ubujyane
mukanya gato y'umushinga ntaide ni nyankuru bike ibintu mubona byo hava bimuhebera intambamyi aho ukera agafata ubutegetsi ni nk'ibi
ibintu mubona bizo haba bimuhebera intambamyi ni kubera ko Diomaye Faye yigeze yigeza agira amabanga y'ibitwara abantu yigeze aba na chef de poste na chef de service yari umufonctionnaire muri mu bugenzi bw'amakuru ni ukuvuga yigeze akora ibintu bya management yigeze aba designeri yigeze aba na chef de quartier rero ku muntu mushasha mu by'ibitwara mugabo nibaza yuko icyo atari kibazo kubera yuko parti zifite bakade kanunga bakomeye kandi bakaze bafite ibyumba n'ijambo kandi ukuntu parti ishaka gutwara ishaka gutwaza na tekinokrati mu by'ibyo abantu bafite ubumenyi mu byo bakora byose kuko intwaro za kera zaheruka zahora zifata abantu ba politisiye abantu b'abakozi b'abanyapolitike bakaba ari bahana amabanga y'uturangura abandi mugabo ikindi Diomaye Faye azokora mu biyemeje ni ukuvuga yuko umuntu azocaguza bitumbitse ku mpano z'ibi cyangwa ku bumenyi afite icyo ashobora kuzana igihugu niyo hari ibiciro rero y'ibya hora bihaba kera kuko kera baraba ukundi utogwa mu karere bamwe habaye amatora akubona abatowe neza nabo udafite kompetanse nabo udafite ubumenyi bakaduha yakoze kubera ko bazi yuko ufite abagutora benshi ubutsi icyo tuzagenda bagera bati ujya mu nzu azize umarizi igihugu afise impano ingana gute afise ubumenyi bungana gute niba ikindi igihugu kingana gute bakacagusha boshi n'amabanga
Ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye igihugu cya Senegal nk'uko mwabivuze cyaracyerekanye ko demokrasi yatsimbataye muri icyo gihugu ariko mu bihugu bibanye byacu siko bimeze ibyo ntibishobora kuba intambamyi ku burongozi bwiwe
ahubwo nibaza yuko baranze neza ashobora kubera akarorero ibyo bihugu bibanye byacu kuko yatowe atumwe n'umugambwe abanyagihugu bose bamuje inyuma no kuvuga bakwikiye uwo mugambwe we rero ni nguvu iwe kugira atowe hanyuma rero akurikije amategeko kumburazo bakarorwa rw'abandi bariho baraza bamenye ko akwiye kuba intwaro kurikiza icy'abanyagihugu bipfuza kuko byahura niyo demokarasi hari aho bigora kandi byaragoye ntibashobora kubandanya bagira uko kuza yagize batashinze ama ayandi mabwiriza shingiro ukuriza mu nyuma icyo rero kiragoye mugabo nibaza ko uyu muntu aserukiye umugambwe abanyagihugu bose bagakurikira azana inguvu ahubwo ni kuba akarero k'abandi kumbuye kuba akarero kubagenza ibihugu bya Afurika bindi zisingorane muri izi
muhushyane deni nyankuru bike muri mise kamara meza heze igihugu cya Senegal cyaratoye ubutunzi mu kuzimu aho tukaba tuvuga ipetroli na gas ivyo bizogira ingaruka nke ku butegetsi bwa perezida Bassirou Diomaye Faye
Hariho ni kuvuga amareserve atatu na mibiri itatu hariho reserve zibiri zandi zitanyije reserve strategique sindi mu nyungu za petrol mugabo amakuru ajyanye na jimura petrol ya hafi hariho iyindi ijizima iri hafi ya frontier ya Senegal na Mauritani abantu benshi babona amakuru ayimirije bakabona ajya na ijyanye n'ibintu kwa Kiba igitoro kigenda kikijyanye mu gumo y'igitoro kubera yuko kwa Kiba kubera icyo gitoro rero ibihangange biri hahandi bizaba bikorera kuri icyo gitoro hama kitunganije ibyahane kandi iki gitoro cyo bubaye inyungu y'abanyagihugu inyungu ya Senegal yo aho niho ikibazo cya gihagaze kuko nicyo nibyo bwo abantu benshi bari bafise mugabo itorwa rya Diomaye Faye rizanye ibyizigo byinshi mu banyagihugu kubera yuko bazi yuko kiriya gitoro cyabonetse
Ambasador Gamaliel Ndaluzali mweho mwona gute ingaruka z'ubwo butunzi ugiye kuboneka muri Senegal
Hakigora abantu muri Afrika ni Kongo biragoye demokrasi yo ugabangana ubutunzi ni ukoresha ubutunzi ukagirira kamaro abanyagihugu bose tukagirira kamaro ugwaruka ukongereza amashuri ukongereza ibindi ubwo butunzi rero ikibagoye mu mutwe bamwe ninda z'ubukoresha umuperezida w'igihugu abukoresha ku izina ry'igihugu akabukoresha ibyigugu cyari gikeneye ahubwo ngira n'imana yafashije mugabo kugira ngo kutunze bace baza batume bikugora gutwara nuko baba bagomba gusahura hama nawe ugasamara bakakubuza uko biba by'abanyagihugu baba ariko baraguteranya n'igihugu icyo rero nicyo tugora afise umugambo uzomufasha azorondera bate abakozi babizi bamugirira programme y'isitegisipatasiyo y'amatunga ahubwo n'uburyo bushaka agiye kuronka abukoresheje yisunze amategeko y'igihugu gusa naye ahandi yanturete rero code minier iri ahantu n'ishinga amategeko ingene bagurisha ivyo bintu n'akawa gasanzwe karavuze ingene bakagurisha ingene bashinga iyo code minier rero niyabari clear yahoraho nawe azoyikurikiza cange bagira iyindi mugabo ntabitware atamatayoko aboneka abijeje
mu gusozera ambasaderi Gamaliel Ndaluzaniye akajambo ka nyuma k'abakereke ya matora mu Senegal ikakereke ya ibindi bihugu byo muri Afrika byimirije amatora eka n'abanyafrika muri rusange mu kanya gatoya cyane rwose munutumwe
amatora muyasaba abanyagihugu n'ukubaha rero ijambo mwasaza abanyagihugu nicyo bakwishuye ni mu bihugu byose iyo ugombye gutwaza umukazo abanyagihugu bagushinze kurongora nuko ahari aho utaba ubishoboye bimwe mugabo uno munsi nibaza ko la classe politique senegalaise yarayerekanye yuko gishobora gukurikiza demokarasi bemeye kuva kera bakuze kuva kera
namwe mushyana Edeni Nyankuru bike tubahe ijambo rya nyuma ku vyerekeye amatora eka n'ivyerekeye amatora yimirije muri Afrika ibindi bihugu akaja mu mushikiriza nakahe
iyo jambo rya nyuma ryashikirije nuko mu bihugu vyinshi vya Afrika abategetsi benshi imaze kubera amezi amanda zibiri haboneka ubutegetsi butaba gusaza niwe ita ijidi kubwa ama niwe ijidi wa saka shangazima tafangili induka niwe ijidi bara niwe zombi induka bara jikonya anga baka saka baka ikana jikonya ijidi wa kia kimiki ima na zilizi niteke chagunya kutete tunyari mabaziri avaliko arabe nga nabanya jeku mjikuliko kubera yuko tuje gravitati ya karepu ito nizanga haitanga karelo jina vaya ngaku hizo manda zitatizote iyo manda zikuja atinafu zitatizote mwambarina iyo manda zini kuyuga hizo manda zini manda zaku zininga na inga na vitu unamuna kwa hizo na kandu kuhuha hizo kurawa uruwa ya machisar ili yuga atinisi nizari yaji za matre yaji za matre yaji za tezeze yaji za tezeze le bishi retrike baru waka mambara wala baru waka maelibestan kire kiri baru waka mokito ampe pahtu yaki ni mbishi chana muka manda zini zara kira za kibon manda zawe zare zile enda mishu kituma mwenyutu vienzi ya kutu wa sangama ya jengi wa kuri zi wa kazi kwa hivyo yanka jere yanka jere yanka haja nami kuzara rishu mwenye wa kutaka zizira ikimu umundu mishu kutu mwiki ishu kutu 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 na gano ko umuteke tsi mishu wa mwere kawa mwere mahoro mweteka na kanjani kawai kandu kutu kutu andanya kini wazali yuko mwere leso mishu chiyibu wa kutu kutu na gano kutu wera karelo na kutu inya yadili tu mjura ya amato kuna matika imite ya gatuna nji bita kitu kwa tina nji kwa tina mtu na wene ya toba nji kutike tibasha kubisi kanya ni mwondi ata njane si hawai kandi mchiza kujiri ya tuna ava ende kise ava ngazeni kaya wa jiri kaji ya kumchia na kaji kizi ya kujiri
ego
kuliko jenshi kucherezano huko ava angrenza kajiji ya atajiji ya kujiri kuwa hiku kukundi kutike kubisi kana hapanza kuri ngora ni nishi chana wa mzadafa mikono ni karajinishi mwaza yuko kukukono mtege za kibahere kani mtege za mtege za kutuwe la akare kibwa ni Afrika chana chana
deni murakoze deni nyangurubike murakoze chana kose kukanya mahali radio nishu ujamega ndawashimie na mgeyama ndawashimie na mgeyama ambasadir Gamaliel Ndabuzaniye kukanya matoe kugia ngomgani ni radio nishu ujamega kumatora yu muri Senegali murakoze
jewe ni wazali uko juzi Amerika dirafasha kukulikiza mwihugu vitari vike kutekali kukugiramo leero jena wendabishi makuko kumbure uwakumbirije kubichiri nao kubikwa dira Amerika ni wazali uko niteka maduteye dongu mwakoze na tuturabashimi
ndabashimi chane gose juzi Amerika lirashimi la chane chane hawa nya politike akaba analista abantu binaribonye mu vya politike bamashikiriza ivyimviro vyabo kuri kwijwi rya Amerika badukurikirana n'abantu miliyoni n'imiliyoni kandi bose bamabifuza kumenya ivyimviro vyanyu ku bibazo bitandukanye mwakoze
mwakoze cyane gose
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusanga ijambo cyo munsi mugire amahoro n'umutekano mwanyu
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi rya Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa nongiye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio ijwi rya Amerika kandi murakarama. Dusangire ijambo.
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Tu sikilize sauti ya
jana ugendo dusangiri jambo ya hushe benshi muri sang